Abikorinto ba mbere kigabane cha kane. Umuntu natwimvira yuko turabakozi ba Kristo
n'abanyabigega b'amabanga y'Imana kandi ababwiriza abagomba ko babona arabizigirwa.
Ariko ku bwanje ni nk'ubusa rwose gucibwa urubanza namwe canke n'urukinja rw'abantu, kandi nanje nyine sinicira urubanza kuko ataco niziko, ariko sico kingira umwere ari kunshira urubanza n'umwami wacu. Nico gituma mudakwiye guca urubanza rw'ikintu na kimwe igihe cyarwo kitarashika. Nico kuza k'umwami wacu azomurika ivyari vyanyegejwe mu mwiza, kandi azogaragaza inama zo mu mitima. Niho umuntu wese azohabwa n'Imana ishimwe rimukwiye. Ariko bavukanye ivyo ndavyigereranije ko jewe na Apolo ku bwanyu nk'igishushanyo, kugira ngo ivyo mvuze kuri twebwe bibigishe kutarenga ivyanditswe. Ntihagire umuntu yikakisha arwana ishaka ry'umwe akagaya uwundi. Ninda guteye kwitandukanya n'abantu, kandi icyo uvize utahawe ni giki. Ariko nambora gihawe ni giki gituma wirata nk'utagihawe? Mumaze guhaga, mumaze gutunga, mwimitswe nk'abami tutarimwe. Erega icoma mukaba mwarimitswe kugira ngo natwe twimikanwe namo. Kuko nimvira yuko twebwe intumwa Imana yatwerekanye nk'abari hasi inyuma ya bose, nk'abagerewe kwicwa kuko twacitse akarorero mu isi, mu bamarayika no mu bantu. Twebwe turi ibipfuku bwa Kristo, mwe muri abanyabwenge muri Kristo. Turi abanyantege nke, muri abanyabushobozi, muri abanyacubahiro, turi nkengero. Gushitsa n'ubu twishwe n'inzara n'inyota, twambaye ubusa, dukubitwa ibipfunsi, tubura uburagamo, dukoresha amaboko yacu tugatama. Iyo badutuka turabahezagira, iyo baduhama turihangana, iyo batwambika ibara turabahoyahoye. Twahindutse umwavu w'isi n'udukoko rwo kuri bose gushitsa n'ubu. Ivyo se ndavyandikiye kubatetereza, ariko ni nko kubahanura nk'abana banje nkunda. Kuko nawe mufise muri Kristo ababarira 10,000, nimufise baso benshi, kuko ari jewe n'abavyaje ubutumwa bwiza muri Kristo Yesu. Nuko ndabinginga mu nyigana, nico gituma ndabatumye ko Timoteyo umwana wanje nkunda agamburukira umwami wacu azobibutsa inzira zanje zo muri Kristo nk'uko nigisha hose mu mashengero yose. Ariko bamwe bivyimvya biyumvira yuko ntazozi wanyu, ariko nzoza vuba. Umwami wacu niyabigomba, kandi se amajambo yo bivyimvya nzomenya ariko n'ubushobozi bwabo. Kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amajambo ariko nubwo ubushobozi. Mugomba iki? Ko nzi wanyu nzanye inkoni, canke ko nzana urukundo n'umutima w'ubugwaneza neza?